VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Kuri uno munsi wa gatanu, tariki 15 z'ukwezi kwa kane, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabaha ikaze mwese.
Ariko rero ubushikanganje bw'umutekano urababazwa n'ibirwanisho bikiri mu banyagihugu byirirwa mbere biriha inkumbi bihekura imiryango bihekura mbere n'igihugu.
Uwo ni Moise Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku bugizi bwa nabi bugenda bugirwa mu gihugu no ku bigwanisho bikiri mu banyagihugu. Ni mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru yerekeye ikindi kiziga cyatowe mu ntara ya Gitega. Ntugume hafi. Mu ntara ya Gitega hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo yoba yari hagati y'imyaka 20 na 25 cyabonetse mu gatondo ko kuri uyu no munsi wa gatanu ku mutumba wa zone Mubuga muri komini ya Gitega. Uwo muntu abamubonye ubwa mbere bavuga ko bari bamuhongo ya menyo kandi ko nta muntu yashoboye kumumenya mu micungararo yaho. Icyo kiziga cyahavuye gihambwa n'abajejwe intwaro muri zone Mubuga. Mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana aratubwira ibyerekeye icyo kiziga.
Icyo kiziga cyabonetse ku mutumba wa Karenda zone Mubuga muri komine y'Intara ya Gitega. Ikiboneka kuri icyo kiziga nuko abamwishe bamuhongo yamenyo, amaso yari yirabura bigasa naho bayamenye. Umwe mu bo twasanze aho hafi yatowe kiziga aremeza ko bumvise induru bamwe mu banyagihugu bikeka ko uwo yishwe n'abaraririye imirima kuko kuri uwo mutumba hasanzwe havuga ubusuma burenze urugero.
Umwe n'amatunda gusa niwe hari mugabo ibitoki ntituramenya ahantu boba barabisomoye hariyo.
Yabonye ko bayamuye.
Ego.
Bayamuye nako n'umufuko ari hamande yiwe. Aha twebwe ngaha turago kuno mutumba ntitukirara mu nzu, turara hanze kugwembembwe rw'abasuma. Abantu mbaye dusigaye tugendera ku mutwe kubera naho worari uri ucurara hanze kubera ku mpamvu z'abasuma.
Induru yoyo mwuba mwarayumvise.
Induru yaravuze mu masaha yine. Induru imaze kuvuga abantu baca bashwa baduka bakagenda kuraba. Bari basanzwe barariwe muri merega w'amatunda. Babasanze barariwe. Baca rero yiruka ava hiyepfo mu mwonga bamufatiye haharuguru munsi y'aya mashuri. Abari barariye kandi baratabaza baca barahurirana nyine n'abanyagihugu bose induru imaze kuvuga bashwa badutse. Byagenze. Ntabari hano hafi kubera ubusuma bw'amatunda nyine bwimonogoje ubu basigaye bararira mu bisanzwe.
Batwiba bagenda batwivye urukomba amazi.
Ubu rero urumva murara mwica.
Ego bune tukiryama turara duhagaze turara umutima uri munda.
Nakaruta Imana Dismas umwe muri batanu batowe ku mutumba wa Karenda twamusanze aho hatowe ikiziga.
Kwere ikiziga twagisanze ahanyena ahantu cyo kirambaraye nta namaraso je namaraso ari atarako amaguru yarabaha ukuruguru ayo nabona je nabonye umenga namenye yuba yararimo umutwe nawe uraba hari ya hepo ajyamye ahanyena. Yafutse n'ikoti giwe nyene yari yambaye mu maso bafukije nyakoti nyene ikoti yari yambaye. Nigiye arafukishije umugabo w'ingufu bashe w'ingufu n'ukuri akomeye nyene banako abereye ibikogo.
Nirambona Placide umukuru wa zone Mubuga avuga ko yashitse aho hiti uwo muntu kandi yamenyesheje abamukuriye muri komine.
Uwo muntu ntawe twashoboye kumenya kuko na bene igihugu basanzwe babaho hantu ntawe bamenye. Kwege bumaze guca twajanye n'abapolisi dushitseyo turabaza bene igihugu uwo muntu baba bamuzi. Atwekata babatse iruhande y'uwo muntu twasanzeho hariho amatunda ajya matunda pere yari mu mufuko munza ati ko turagenda nko ku metero nka 10 naho nyi twasanze igitoki giciye byumvikana yuko abo basima bari nka batatu kuko hari ako gace k'umufuko katunda pere hamwe n'ibitoki bibiri. Oya nta n'umwe twashobora kubona aya mwishi kandi aho hantu hari ahantu mu gatara mu gashamba twe twanibajije yuko hagati yabo kuko abasima barashobora gushobora hagati yabo nyene bakicana twibaza ko ari bo baba byagenze nkuko bakicana hagati yabo. Nta n'umwe yamumenye ko uwo mutumba mbere n'abandi bashobora kuzamo mu mirama nta n'umwe ashobora kumumenya ku mutumba uhana urubibe na karenda bo gushika ico gihe twe twatanze inkuru aho tuteza kuyitanga maje mu chef de zone na hemstanel hanyuma mu gipolisi nabo bitanga mu gipolisi bace banuki ku mopeje opeje arashika araba ico kiziga arabaza na bene gihugu hama muni maratanga urusha go kugihambisha mitungo ry'abapfuye
uwo muntu yishwe akurikiye uwejo yishwe mu isagara cha Gitega muri karitsiye Nyabututsi nawe nyene kaba yishwe aho ngo amenyo n'amaso bayakuyemwe mu gipolisi bamenyesha ko bakiri ko barakora amatohoza kuri ubwo bwicanyi kugira ngo umuco uzohavuje habona kuko abo babiri bishwe bisa naho bishwe mu buryo bumwe Gitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Fidel Antoine Sabimana. Tuve Gitega tumanuke Bujumbura gato ku cicaro cy'igipolisi cy'Inyamiramabi police judiciaire hatewe grenade zibiri mu gitondo cyo kuri uno munsi wa gatanu. Imwe ntiyaturitse niyaturitse ntaco yononye. Kuri wa gatanu nyene hari umucamanza wo muri sentare nkuru y'igisagara cya Bujumbura yarashwe n'umuntu ataramenyekana. Uwo mucamanza akaba ariko aravugwa kwa muganga. Igipolisi cemeza ko ata muntu yafashwe mu babikoze, ariko igipolisi cyatangaje ko inkozi ne harimo inkoho nini yo mu bwoko bwa karash zafatiwe mu bumanuko bwa Bujumbura mu gisagara mu kumusaga no mu Kanyosha. Ibindi kwize nkuru Eloge Willy Kaneza.
Ayo magrenade yaguye ku cicaro gikuru cya komisariya ijejwe amatohoza PJ yatewe nk'igihe cy'isaha 5:30 z'agatondo. Igipolisi cyemeza kwimwe ariyo yaturitse kandi ataco yononye kubera yaguye mu giti cy'ikigazi. Uko ari zibiri ngo zatewe n'umuntu umwe ataramenyekana. Ahandi hahungabanye umutekano ku mugwa mukuru w'u Burundi ni muri karitsiye ya Mutangano zone Gihosha komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura. Umufaso nasanzwe ari n'umucamanza muri sentare nkuru y'igisagara cha Bujumbura yarashwe n'abantu babiri bitwaje inkoho bari ku ipikipiki. Bamutegereye igihe cy'isaha imwe z'agatondo aherekeje umwana ku ishuri. Insasu zibiri zamugemye ariko Imana yakinze ntiyasize ubuzima. Yaciye ajanwa mu bitaro ahari ko aravurirwa. Gushika ubu igipolisi cemeza ko atawovuga ku ico gitero cagiriwe umucamanza gifitanye isano n'akazi kiwe ka misi yose. Moyize Nkurunziza icegera cumuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi.
Uyo mudamu w'umucamanza hamwe twovuga yuko igeragezwa yo kumugandagura yoba rihuye n'akazi yoba asanzwe akora twoba twihuse kubivuga, ariko nibaza ko twokwihakanya tukabirekera abajije amatohoza nibazomenya abantu bashatse kubikora n'ica bari bagamije.
Naho atamuntu arafatwa muri aba bagize ibitero byo kuri uyu wa gatanu mu gitondo, igipolisi cyafashe abantu batatu muri karitsiye ya Musaga mu manuka bwa Bujumbura. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi avuga ko abo bantu batatu bari mu bagizi ba nabi muri iyo karitsiye nyene ya Musaga, kandi hafatiwe inkoho zibiri ziyongereye kuzari zafatiwe muri zone ya Kanyosha mu manuka bwa Bujumbura nyene. Imwe mu nkoho zafatiwe ku Musaga ngo yoba ari yakoreshejwe mu kwica umunyagihugu wo kwibarabara rya kabiri aho ku Musaga nyene mu ijoro ryo kuwa gatatu w'indwi.
Kwibarabara rya kabiri inkozi z'ibibi zitatu izo rero zafashwe zimaze gufatwa zica mbere ziraranga n'ahari ibikoresho zahora zikoresha, ariko gushika ubu bamaze kwerekana inkoho imwe iri muri zo mubona. Baravuga n'izindi bahora bakoresha bariko bareka abajije umutekano aho zoba ziri gushika ubu. Inkoho yindi ya Kalashnikov yatoye ku Musaga ni inkoho batoye mu mwonga w'uruzi bita Mpimba. Iyo nkoho mbere kubayiranze banavuga ko yoba ari yakoreshejwe mu kugandagura wa munyagihugu bica mu ijoro rya hirya y'ejo yitwa Jean Baptiste Nsenge Yumva.
Kuva mu kwezi kwa 11 umwaka uheze, umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yaratanguje isekeza ryo kwaka ku nguvu abatunze ibirwanisho batabifitiye uruhusha. Twabaje icegera cy'umuvugizi w'igipolisi ingene haguma hibonekeza ibitero kandi umushikiranganje avugira bwemeza ku intambwe yo kwaka ibirwanisho abasivile ishimishije. Moyize Nkurunziza yatwishuye ibikurikira.
Nitwovuga ko ibirwanisho vyaheze. Ntivyaheze nico gituma mubona nibi uno munsi biriko biratorwa hirya no hino, ariko intambwe yirashimishije kuko nibaza ko intambwe y'umutekano aho twayatugeze irahari. Ariko rero ubushikanganje bw'umutekano urababazwa nibi bigwanisho bikiri mu banyagihugu vyirirwa mbere biriha inkumbi bihekura imiryango bihekura mbere n'igihugu. Ubushikanganje bw'umutekano rero bukaba busubiye gutera kamo ko aba bantu bafise ibigwanisho batabifitiye uburenganzira ko busubiza kugushaka kwabo, kuko nta neza bizanira igihugu, nta neza bizanira imiryango. Burateye akamo kandi n'incuti n'abagenzi babo bantu bo batunze bino bigwanisho babahanure vyanse mbere babashengeze kugira ngo igihugu gishobore gutekana.
Ibigwanisho bifashwe inyuma yaho umushikiranganje w'umutekano atangiye icegeranyo cingene umutekano wifashe mu gihugu mu mezi atataheze. Alenge yome bunyoni yavuze ko abantu 46 bishwe, 150 bari mu bateze umutekano muke, abo yisaba ko iterabwoba barafatwa, 35 nabo barishikana ku nzego z'umutekano. Umushikiranganje bunyoni yamenyesheje kandi ko hafashwe n'ibirwanisho bitari bike, harimo amabombe, amamine n'ibikoho binini binini bitera amarokete. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Eloge Urikaneza. Amakuru y'iradiyo Ijwi rya Amerika arabandanya. Mu Burundi haratunganijwe uruganda rugamije gukinga inkukura no kugwiza umwimbu ku rugero rw'ibice 9% buri mwaka. Ugo ruganda rwatangujwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bufatikanije n'ubunyamabanga bw'urwego rukuru rujejwe umutekano mu gihugu, ababuramatari, abakomiseri, abasitanteri n'abayobozi b'uburimyi n'ubworozi nibo bari batumiwe mu ntara ya Gitega muri ugo ruganda. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel Dantoine Sabimana.
Ugo ruganda rwabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane muri Hotel Elena Ngisagara cha Gitega. Ugo ruganda gwamaze umunsi wose rucija nino ibijanye no gukinga inkukura no kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi. Intumbero y'ugo ruganda nuko bugwanya inkukura ituma umwimbu gabanuka akarushaho kugwiza umwimbu. Muri ugo ruganda ibiharo byatanzwe n'ubuyobozi bukuru bujere utunganya imigambi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi vyerekanye ko abana 50% bari munsi y'imyaka 5 bafungura nabi, bikaba bifite ingaruka mbi kuri kazoza k'igihugu. Silvestre Maroha n'umuhinga yatanze ikiganiro akaba akora mu biro by'ubunyamabanga by'inama nkuru y'umutekano w'igihugu.
50% by'abana batarashikana imyaka 5 barya nabi. Bamaze kurya nabi rero ingaruka zizogaruka niba abo bana nibamara bamaze nk'imyaka 20-25 usanga ari abana atacyo bashoboye, kuko ari abana babuze kubaka umubiri wabo bakubaka ubwonko bwabo kugira ngo bagire ubwenge bakiri batoye. Aha rero bitugwako.
Umunyamakuru yabajije Silvestre Maroha igituma urwego rukuru jejwe umutekano mu gihugu rwivanga mu bikorwa by'uburimyi.
Umugabo icyo nababwira cyo nuko harya harara inzara mu nda akazinduka inzigo, kandi kugwanya ibibangamira umutekano mu byerekanye bya politiki, kurwanya ibibangamira umutekano mu byerekeranye na n'ubutunzi n'imibano ibidukikije no kuba n'ibyo kubahiriza agateka kaze na muntu. Ibyo rero niyo politike nshasha y'umutekano, mu gifaransa bavuga ko ari sécurité humaine.
Gérard Ndabemeye umuyobozi mukuru ajeje gutunganya imigambi mushikiranganye bw'urimi n'ubworozi asumwizero ku imigambi bihaye yo kududza umwimbu ibice 9% buri mwaka bazowushikako bafatanije n'abajeje uburimyi kuva hasi gushika hejuru.
Baramaze gushiraho ikirangaminsi cyo kugira ngo bagwanye inkukura, gusa ikiriho nuko bataraduha urutonde rw'ibitegwa badushiraho mu ntara ku ntara ku ntara mu byibitegwa byimbuka cyane bitanga amahera menshi kandi byotuma umwimbu gwira.
Bamwe mu bagoronomu n'abaveterineri bakora mu makomine yo mu gihugu hagati bavuga ko bidashobora koroha na gato ko boshikana iyo migambi ata buryo baronka kugira ngo bashikire abarimyi borozi ku mitumba.
Twebwe ahanini ingorane duhura tubura uburyo dushikayo ku kivi. Ubwa mbere ntitugira uburyo bwo kwiyunguruza, nta n'ikinga dufise kugira abakozi, dufise abakozi bake mu byerekeye ugubura ibitungo. Abagronome bo barafise na moniteur agricole ngo mu byerekeye ubworozi nta nabagisa dufise bajya ku mitungo. Akigira ko kubura ubwo buryo bwo kwiyunguruza kugushikira ushikire abarimye borozi.
Umunyamakuru yabajije aho bazokura uburyo bazokoresha mu gihe uwo mugambi usaba amahera menshi, mu gihe bamwe mu bahora batanga uburyo muri ico gisata c'uburimyi n'ubworozi biyonjoroye biturutse ku bihe vya politiki Burundi burimwo. Uwo muyobozi yaragize ica bivuga ko
uburyo ntibubuza leta y'u Burundi yaravuze ko igisata c'uburimyi n'ubworozi ari gisata kiri mu bisata vya nkenerwa vya ngombwa bizoronka uburyo nitwashira mu ishaka uburyo buzoboneka. Mbega ndakubaza umurundi yumva ko akunda igihugu, wamubwira ati zana uterera amafaranga 1,000 umugambi tuwushire mu ngiro twoye kudoza turasega nta yumutanga ko dufise abene gihugu turafise uburyo
twamenyesha kugura uruganda rwari rwatumiwemo abategetsi mu by'intwaro igipolisi uburimyi n'ubworozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku makomine mu ntara za Gitega Ruyigi Cankuzo Karusi na Mwaro Igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
turagushimiye cyane Fidel Antoine Sabimana Ibitigiri bishasha by'ishami ry'umuryango mpuzamakungu ONU witaho impunzi ku isi HCR byerekana ko abarundi 271,671 677 bamaze guhunga igihugu cyabo nyinshi muri zo mpunzi zahungiye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi mu kanya gaheze mu kiganiro muri Sanga cyuno musi mugenzi wacu Edi Gwema yaganiriye na bamwe muri zo mpunzi bavuga ku buzima bwo mu buhungiro uwitwa Fidel yabanje guhungira mu nkambi ya Lusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo ariko ubu ari mu Rwanda aratubwira uko abayeho
nyene ni hajya mu nkambi ya Lusenda muri Tesar ya Sizi ubuzima bwari bayeho nabi cyane vraiment ni pa buje na cyane bata nyine ndumbere yo kuzanga mu Rwanda cyane nabona ibyo byonyine baduhanije ibyo bidahagije baduhiye ibintu ibozo ashobora ndabaye nyine kujya gupaga sabandi bakongomani bakakurondera amahero katubwi jya ruguru ku misozi nyine ugenda urakora gupaga sabonye 2003 ku munsi no kukaronka nk'agapantaro se umuryango afite n'ukuntu no yari vrema yari bigoranye cyane ubuzima ni bubi cyane bwo muvuzi turarambiwe tu ngomba tukiri iwacu yenda yenda ni muri zone ya Fizi mugabo nyine ni hambavu y'indi mihana y'abandi bakongomani b'abembe n'abafurero mugabo nyine baregeranye ni nka kilometre kimwe nacyo nyine menga ntikigeze mugabo hoho ahantu yari iri hoho ibayeho neza vrema ni heza pe hari ibintu byose hari amazi hari ibintu byose hegereye n'abaturage n'amakambi ya gisirikare n'ibipolisi byose iruhande rwaho mugabo ubuzima bwa nyine rwo bwari buri mugabo iyo nkambi yo yumeze neza nk'ubuzima ahantu heza gusa nyine n'ubuzima bwo mu nkambi yo yumeze nabi
abarundi bari muri iyo nkambi ni abantu bahunze kuva ibibazo bya politike bitangiye umwaka ushize cyangwa se hari hasanzwe hari n'izindi mpunzi z'abarundi zahungiye kuva kera
oya ne nabo nyine kuva akavuga ko abaye nyine kiti atwagiye manda bamwe bemera abandi batemera niyo nyine bacye bayugurira iyo nkambi bose baragira kuko abarundi benshi kandi twasiragiye bamwe bagiye za baraka abandi handi za seberi handi za malinde za katanga za ilo hose mpaka na za uvira hama hashirije icyo fate ndumbere tukubakira nyine nkambi ishyira hantu nyine aho nyine nakwariye mu Rusenda mugabo nta nkambi zari zihasanzwe ni yashashe no haraba nyine ni yashashe bahakoze ngo nyine izazimaze kuba mu Burundi
ujya gufata icyemezo cyo kuvuga ngo uvuye muri iyo nkambi urambutse ugiye mu gihugu cy'u Rwanda gushakisha ubuzima ni iki cyatumye ufata icyo cyemezo
nigeze natinda nashite ndawe ubuzima kuntu bumeze nawe ukuntu ndabana bari na banje n'abatoyi banje n'abakuru banje bose n'ababyeyi mbona n'ibigoye cyane mbaza kuduga ruguru ku misozi ya ruguru hatuye abanyamurenge njya gupagasayo nyine kuri ubu nariko ndikora ibintu by'amabizinesi naje ngaha mu Rwanda mugabo jyewe sinarigeze ndasezera kuko nabonye ubuzima bwo mu nkambi no kwigera ndawubabona umunsi umwe nupfuma niberaho nyine nk'umuntu agenda arangara gutya
ese nk'umuntu akubajije impamvu nyamukuru yatumye ufata umuryango wawe ugatura urugo rwawe ugahungira mu kindi gihugu yaba nk'iyihe
nahungiye mu kindi gihugu cyo ubuzima nabonye ho nyine tugishika kugira ngo twakire twarara hanze nk'indi zibiri zose zigahera batarabiteguriza inkambi rero tukambiye bamaze kutubwira usanga ari akazu chambre tumwe ugasanga urumuryango abashiki bawe baraho ugasanga bakubwira nk'agahema kamwe iyo nyine ise kujya kubwira bakuzanira ibi ifungurwa ukajya hamwe nyine bashiri mu kaba mu nda wita ukeya kubwira bidahera ukwezi kutarahe kuko yose narabiraje cyambona ibi bino bishobora hamwe hoho urwaye kubwira bakuvuze ni hamwe nyine akanisho kamaze kugenda utakitura abantu kuvuga cyambona ko ndashobora kuba muri izo nkambi ibiryo byaho batanga intica ntikize nyine kimwe cyo kwerekana kuko nyine uri impunzi utari iwanyu ibyo nk'abantu twari twaramenyereye ubuzima bwiza leta mbona sinorayo kuko urwaye kenshi bashobora gupfa karengane kubera bitabaronse abafite kuva mugabo nyine izo ni benshi bake benshi ubu nyine barya ruguru ruguru mfite abanyamurenge za y'ubugogo magaja hose hariyo abarundi benshi bagwiriyeyo bahuze nyine inzara bagahunga inzara kuko babona ubuzima bwo mu nkambi kufata kwa kuwa wakachake ndongi na kasiga awashi ina wa nakumbra kazara wa londelila ala zingama dola alija na karungika ala mtutola miongita na kawarungikira ngine nija jeto yu ngine wakawaraja na uja fungu wazi ukuko agumyeyo kisanga ukine uwa nda sabano kisanga wakibu yudo kisho la mbona kuzaviti na kuwela wa londela ama hera awuzi mbuzu awuzi kila atula gawa na wakubwa kuchayu ya ukori zorero haze wensha sigaro awandu huo sienja kurondela ngino mwujanko.
Akenshi yuvuganye n'abayobozi muri leta y'u Burundi bavuga ko impunzi zihunga ibihuha.
Zingine ni uvuga za politike zinamenyerewe mugabo ibihuha gute abantu abarenga majana niyo bamaze gusana mbere y'isi n'ibihuha. Izo zose wewe ukuba mu gihugu uri mu kinge. Beni wa famuza cyangwa bazuka uvuga ngo bahoze ibihuha. Iyo basiye ngo kuno barabizi ngene n'isi yose irabizi kuko atari ibihuha ibyaraye mu Burundi. N'umwana yo nkarabizi n'ibyo cyagahomera ubunwa.
Turi kumwe kandi n'abandi Barundi bahungiye mu nkambi zitandukanye. Turi kumwe na Bigirimana. Watubwiye ko wahunze igihugu cyawe cy'amavuko, ubu ngubu uherereye hehe Bigirima?
Mu nkambi ya Mahama.
Ubuzima bumeze gute muri iyo nkambi ya Mahama ubu ngubu aho ngaho mu gihugu cy'u Rwanda?
Eka nkuko nyine ubizwe ubuzima bw'impunzi sanga bigoye nk'ubu onya nkaje ndi mushyashya nta n'amezi abiri ndahamara abanahunze ntotezwa nyine n'imbonerakure nyine yuko ntari mu ishyaka ryabo.
Jean de Dieu wowe muri iyo nkambi uhamaze igihe kingana gite?
Ndahamaze nahashyitse mu kwa gatanu itariki zine.
Ni ukuvuga ko mu kwezi gutaha uzaba uhamaze umwaka. Bigirimana avuze ko ntago arahamara igihe kinini cyane, ariko hari ibibazo. Wowe uri hafi kuhamara umwaka, nk'ibibazo by'ingutu muhura nabyo nk'impunzi z'abarundi aho ngaho ni nk'ibi?
Ikibazo cya mbere cy'uko nyine uri impunzi nyine utisanzura nyine nyine yuko uri impunzi nka jewe nashaka ndaguha akarorero yuko nari nahungiye muri Tanzania ndi umwana nari mfite imyaka 96 ndabandanya ngumayo kuva zari zabaye, ariko mu nyuma mfunguka 2012 ariko cyari cyatumye niruka no bwa mbere nicyo cyatumye kandi nari nimaze imyaka 3 mu Burundi. Ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi jyewe ndakizi imyaka 9 amufete nacyo kuko cyari cyatumye niruka mu 97 n'ubu 2015 nicyo cyatumye niruka. Ubuzima bwo mu mpunzi ikintu cya mbere cyonyine kiba kibabaje ni kuba witwa impunzi. Hama nyene ibindi bintu nyene ni uko nyene dufate nk'ubu turaba abantu baba mu tuzu imvura ibanyagirira mu nzu, abantu bafata kuza kurondera ibyo zo guteka inete ugasanga umuntu agiye ibirometero 6 kumushakisha inkwi, naho nyene ahure n'abaturage duhereranye nabo nyene bakenye inkwi ahuriranye n'abantu baba mu manu zenya bamugirire nabi. N'ubuzima bwose bugoye cyane rwose, ariko cyane cyane ikintu jyewe mbona yuko kiba kigoye nk'ubu nkajye mvuga ni mbaye mu buhungiro imyaka 13-14 irenga kwitwa ubuhungi, kwitwa impunzi, kwitwa impunzi. Bityo nibyo jambo jyewe iyo nkubise ko numva n'umutima ubyumva. Umuntu iyo yarinze yiruka igihugu cyiwe ni ukuvuga yuko haba hari ingorane. Nk'ubu nka jewe mu 97 nagiye nzira ingorane yo mu muryango, kandi n'ubu niyo yasubiye kunyirukangana. Iyo uri kurambira rero nk'ikintu cyerekeye Burundi numva n'umutima urahuye, kuko mbona yuko n'ubu ngiye bya bindi byoba bitarahera nohavamura na cya kibazo nyine.
Iyo nkambi murimo ya Mahama yavuzweho byinshi cyane, hari abakomeje kuvuga ko ikoreshwa kugira ngo itorezwemo abasore cyangwa se inyeshyamba zijya kurwanya ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru muri iyo nkambi mwebwe ariyo mwigeze mumenya? Mpere kuri Jean de Dieu w'umuhamaze igihe.
Mbona ububeshyi, ibyo n'ibihuha bitagira icyo bico bifatiye ko, kuko uraze nk'abantu nk'imisori hari yishwe n'inzara baronka ibiro ndwi ku kwezi, woronka inguvu zo kuza gukirana mu ishyamba. Ibyo n'ibihuha rwose, ahubwo n'abantu bigorewe nyene bakeneye ikibafasha n'abantu nyene ubona yuko bari bakeneye kugira bige, n'abantu bari bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere ariko no kubera ubutegetsi butabizemereye hamwe n'ibindi ariko ibyo bintu baba bavuga ngo byo bimiso zibiki ni mundi turi mundi ni turekuriwe no kugira ikintu na kimwe abadutegereje icyo UN kigira icyo UN iduhereza kugira dushobore gufungura nanga ubu dufite zo kuza kurwana n'ubutegetsi.
Bigirimana, wowe hari nk'ikintu wifuza kubona cyashyirwa mu bikorwa kugira ngo kibe intandaro yawe yo gusubira mu gihugu cyakubyaye?
Icyo nifuza ni uko nyine abategetsi bote hamwe bakumvikana amahoro akagaruka mu Burundi, hama tukasubira mu gihugu cyacu nyine hari amahoro nyine muri iyi bigenda.
Turi kumwe kuri telefoni na Jean-Marie. Jean-Marie, mwiriwe neza?
Twiriwe. Genda i Bujumbura mu Burundi.
N'amahoro?
Amahoro turashima uko biri kose nubwo bishika bikagahuka mu wundi mwanya ugasanga ni mitende.
Igitekerezo cyawe?
Je nashaka kuvuga kuri ibintu by'ubuhunzi. Imitwa atarabaho yo kugwiza ubuzisha nke kurondera akazi kwaruka abahunga n'ubundi baracari benshi. Kuko ugiye kuraba mu Burundi gituma abantu bahunga kenshi si gutegereza cyane. Nuko atacyo babona bariko bakora nk'ubu nk'aba baheruka guhunga. Henshi muri bo hariho barabye imyaka 5 iraheze n'icyayi, imyaka 10 iraheze n'icyayi. None iyo ngiye kwinjira imyaka 5 ngiye kubaho gute? Ngiye kumera gute muri iyi myaka 5? Bagaca bahitamo guhunga bagenda baraba iyo ubuzimburi. Ahanini rero hatabayeho guhinduka ku bategetsi baturongoye ngo bagire politiki yo kubaka amahinguriro, hashyiriho amapolitiki yo kugwiza ubuzi. Rwaruka n'ubundi ruzoguma ruhunga ndetse n'abakozi bazoguma bahunga, kuko ntushobora kwihangana ngo urindire ngo aruko umuntu apfuye ngo abari gusubira muri icyo kibanza. Niho rero hazoguma hari abahunga, niho hazoguma hari abantu twicana ibintu bidahera.
Icyo ushatse kuvuga ni uko benshi mu bahunga bashobora kuba bahunga kubera ibibazo by'imibereho baba bafite? Se
nicyo kirimo, nicyo kirimo bigaca bita kuri ubu bwicanyi buri muri ino ntwaro, buzananye n'ino ntwaro. Kumbure sinzi ko ari intwaro ihayira bukora. Kumbure mugabo ni bamwe mu bari sinabwagiriza intwaro, mugabo ni bamwe bari muri bo ikika inyuma y'intuze y'ibicanke biriya, ikika inyuma y'amatungo bafite kugira ngo ntibayambuke. Ariko ubundi bwo asha icyahadatowe ikibazo umuti w'ironderwa ry'akazi, ibibazo biri mu Burundi, ibibazo byo guhunga, ibibazo by'abantu bapfa biheze mu Burundi. Nicyo kintu mbona ahanini gituma abantu benshi, umurindi w'abantu benshi guhunga. Natwe ahanye tuhabaye ku magende, ubundi bwo yaba twari tunze aho dusa. Kuko urashobora kumara ukwezi cyangwa waronka nyinshi n'ibyo bihumbi 10 ubivunjije gusa ugasanga nta n'ikintu na kimwe bikumariye, ugasanga amafaranga ibihumbi 10 mu Burundi nubwo ntacyo kimaze.
Kuri telefoni kandi turi kumwe na Celeste. Mwiriwe neza? Uri hehe Celeste?
Ndi Mahama mu Rwanda.
Mahama, ubaye hute?
Mahama ni tubayeho ibisanzwe nyine rwose, ntabwo bituma ari bwiza.
Nk'ibibazo wowe ku giti cyawe ubona wifuza ko byabonerwa umuti ni nk'ibihe?
Ibibazo banabyo turi gende kinuko bwakaze umutekano amo tugacara ubundi umuntu ashitse bakamukurikirana kuko turi umuntu n'ufite ibintu barabukurikirana cyane rwose.
Mu buzima mu nkamba aho ngaho ho icyo wifuza ni iki?
Kandi nuko amafunguro ya twitaho niyo umuntu akaruhuka cyangwa afungura dukwiye ndetse no kwiga nyine tukigare kwiye abantu twagiye turi ko turi.
Wari uvuze ku byo wifuza byajya mu bikorwa kugira ngo mushobore gutaha mu gihugu cyanyu, uvuze ikibazo cy'umutekano. Ese waba warahunze ikibazo cy'umutekano muke?
Yari umutekano muke nyine kubera abacyanga n'uwo abashaka gukoresha kugira ngo arimo ubutegetsi mu gihugu batangiye ufite nk'umuganga w'iwawe ukavuga ati tuza ku buryo mutajya mu kibazo no kwitera ko bugiye gusa.
Ariko leta ivuga ko mwahunze ibihuha.
Bigaca bivuga ko ari ibihuha.
Arakoze cyane Edi Gwema yateramishije icyo kiganiro n'impunzi z'Abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bihanye imbibi n'u Burundi. Aha ni naho duherereje ibiganiro byo kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turashimiye Fatuma Kalalani Masiya dufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri ino saha n'abahinga b'ibyuma badufashije. Namwe mwaduteze amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika.